VOA. Radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza se, muri kumwe na
Oriane Itangishaka
na Thomas Kamilindi. Ubu rero mukanya Oriane Itangishaka aratubwira amakuru avunaguye mu Burundi mbere yuko tujya mu kiganiro muri Sanga. Nkuko mubizi, tuvugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi turi kuri FM 94.9 na FM 95.2. Muri Sanga rero mukanya turavuga ku bategarugori, abagore, mbese abakenyezi mu birebana na business, kwihaza mu mirimo, bakikorera imirimo, bagahanga imirimo, bakayiha n'abandi, mbese bakabona amafaranga. Ni mukanya rero, ariko tubanze turebe muri make amakuru mu Burundi. Ariana,
urakoze cyane Thomas Kamilindi. Ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi. Kuri uyu wa gatanu mu Burundi niho hibukwa imyaka 25 iheze hasinywe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Dutega amatwi incamake y'inkuru ku mugenzi wacu Eloge buri kane yaduteguriye ku birori byabereye i Bujumbura.
Turi ku cyibutso cy'ubumwe bw'abarundi ku musozi wa Vugizo muri komine Mukaza mu gisagara cya Bujumbura. Umukuru w'igisagara yuguruye ibirori yibukije abari ngaho kwihimbazwa y'imyaka 25 iheze hashinzwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ishitse haragahengwe ku mugwa mukuru w'u Burundi ugereranije no mu minsi iheze. Fredy Mbonimpa yavuze ko agahengwe gakeshwa ugukorera hamwe kw'inzego z'umutekano, iz'ubutungane, abajejwe intwaro n'abanyagihugu. Umukuru w'igisagara cya Bujumbura yanatanze impanuro na cyane cyane ku rwaruka.
Aha mbone yakajyo ko gukebura abanyagisagara na cyane cyane urwaruka, twikubita gashi, twubakire ku ntambwe tugeze ko duhindura isura y'igisagara cyacu mu gukomeza ubumwe n'amahoro. Umwanya twatakaje mu bikorwa by'ubwononyi byahitiye, nimuze twese hamwe tuburihe mu gusanasana ivyo twononye, amabarabara, inyubako n'ibindi, maze ubudasa bwacu butubere itunga, tubukamishe amahoro n'iterambere.
Ijambo nyamukuru ryashikirijwe n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore, yibukije ku bumwe bwamye buranga Barundi kuva na kera narindi, imbere y'uko intwaro z'abakoloni ziza, kandi kwa Barundi bo mu moko yose bamye bagwandiriza hamwe umwansi igihe cyose igihugu caba gitewe na bakavantara. Yamenyesheje kumwe hagati y'abarundi ataragaseseshwa rumuri acatanga uturorero twakomeje ubwo bumwe.
Sivye mbeshere biragaragara ko abarundi twanywanye, ivyo bikaba byagiye mbere kuhigwa n'amasezerano y'amahoro ya Arusha yo mu 2002, amasezerano yo guhagarika intambara Burundi yo mu 2003, hamwe n'ibyizwa shingiro yo mu 2005, byatumye abarundi bahabwa ikibanza n'ijambo mu itunganyo ry'igihugu atari makumiriwe.
Tukivuga kwihimbazwa ry'umunsi wahariwe amahoro, abanyagihugu begeranyijwe muri site yo mu Gitaza muri komine ya Muhita intara ya Rumonge, bo babona ko ubumwe bw'abarundi atabuhari. Aba banyagihugu bo mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi bataye izabo kubera ikiza cy'imvura yisegenya. Urukundo n'ugufashanya biranga ubumwe bw'abarundi babona ko atabuhari. Turabashikiriza iyo nkuru idonido ryayo mu kanya kari imbere. Handi naho abahinga bishiramwe mpuzamakungu ONU bavuganye n'ikinyamakuru Reuters bavuga ko igihugu cy'u Rwanda gifise uruhara mu ruhagarara ruri mu Burundi. Reka twumve mugenzi wacu Aloise Bigirimana adusomere bimwe mu byo iyo raporo yashikirijwe n'abo bahinga ba ONU ivuga.
Raporo y'abahinga bishirahamwe mpuzamakungu bagenzura ibihano byafatiwe Congo ivuga ko u Rwanda rutororokanya kandi rugaha imyimenyerezo ya gisirikare abagwanya ubutegetsi bw'u Burundi mu ntumbero yo gukura perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza ku butegetsi. Iyo raporo yashizwe ahaboneje ku munsi wa kane n'itororokanirizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters. Abo bahinga ba ONU bamenyesha ko babajije abagwanyi 18 b'Abarundi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abo bagwanya leta y'u Burundi babwiye abo bahinga ko bakuwe mu nkambi y'impunzi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu umwaka w'2017. itanu baciye bahabwa imyimenyerezo ya gisirikare. Iyo raporo ivuga ko mu babaha imyimenyerezo ya gisirikare harimo abasirikare b'u Rwanda. Raporo yabonywe n'Ijwi rya Amerika ivuga ko abagwanyi bahererwa imyimenyerezo ya gisirikare mu ishyamba ryo mu Rwanda, aho babigisha ingene bakoresha amagrenade, amamine, amamortier hamwe n'amarokete. Abagwanyi bivugira ko batwagwa mu miduga ya gisirikare baherekejwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Babwiye abo bahinga ko amakompanyi y'abagwanyi ashikane agizwe n'abashika ijanijana bamaze guhabwa imyimenyerezo ya gisirikare.
Oriane rero namwe banyamakuru bacu turabashimiye kuri ayo makuru y'insha makeye. Noneho ikiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika. Tugiye kuvuga ku bashoramari, abagwiza tunga ariko babagore, ni ukuvuga abakenyezi ndetse n'abigeme mu Burundi. Ingorane bahura nazo ni izihe? Ibyiza byo kugira abagore benshi mu ishoramari ni ibihe? Umushyitsi mukuru muri iki kiganiro ni Madame Claudette Ngendandrumwe, ni Presidente w'ishyirahamwe ry'Abarundikazi b'abashoramari abagwizatunga, Association des Femmes Entrepreneurs du Burundi mu Gifaransa, AFAB mu Funyapfunyo. Uretse ibyo, Madame Ngendandrumwe ni umuyobozi w'ikigo Univers du Bâtiment. Madame Ngendandrumwe, muraho murakomeye?
Ego turaho.
Mumeze mute? Ye, mumeze mute?
Tumeze neza n'ukuri, turakomeye.
Imana ishimwe. Ndabashimiye cyane kandi akakanya muduhaye, cyane cyane akanya muhaye abanyagihugu kugira ngo abagwiza tunga b'abadamu mbese ibyabo bimenyekane, kubera ko nk'uko tubizi mu mico y'ibihugu byinshi cyane abashoramari abagwizatunga babategarugori ntabwo ari benshi. None tubanzirize ku kabazo gatoya, iki kigo cyanyu, entreprise yanyu Univers du Bâtiment, ikora iki?
Univers du Bâtiment ni kigo gikora ibijanye no kwiga imigambi y'ukubaka, tukongera tukadandaza ibikoresho byiza byiza byo kugira ngo umuntu aheraheze inzu yiwe neza iwe nziza.
Yego.
Nikigikuru dukora.
Kandi icyo kigo ni cyanyu rwose, mukanakiyobora?
Ego ni cyacu, tukongera tukanakiyobora. Kiramaze imyaka itari mikeyi. Je kubisanzwe kuvya amashuri n'izo amashuri yo kubaka, kuba mba ndi mu bikorwa vyanje no muhamagaro wanje.
Nkako kantu ko kwiga nako ndifuza ko mwaza kukagarukaho kugira ngo mushishikarize abakobwa kujya mu mashuri, kubera ko amashuri niyo atuma umuntu yibohora mbese akagira ubushobozi. Ariko rero noneho musanzwe rero munayobora irishyira hamwe ryavutse mu 1992 AFAB. None rero ubwo mufite mubona ibintu byinshi muri aka kazi ko gushora imari mbese mu bugwiza tunga mu bagore. Ingorane ya mbere ikomeye abagore bahura nayo mu gushora imari ni iyi?
Ingorane novuga ya mbere abakenyezi bahura nayo, novuga ngo iri muri bo nyene. Ingorane nkuru iri muri bo, uko biyizigiye bo nyene, uko bumva babishoboye. Kuko hariho n'ababishoboye ariko baguma bacinyizwa n'icyo kintu cyo kwiyumvira ko hari abakenyezi kandi badashoboye. Iyo niyo ngorane ya mbere. Igira kabiri, hariho ijanye n'ivyo n'uburyo umukenyezi abafise. Urabona umukenyezi ari mu rugo cyane akiri n'umukobwa, umukenyezi aguma afise abamuyoboye. Waba mu rugo waba uri umukenyezi, wasa umushinga nawe hejuru yawe. Waba umwana w'umukobwa akiri muhira mu nzu y'abavyeyi, uracyafise abavyeyi nabo nyene bakurongoye kandi bafite icyo bakuvuga. Ko ugasanga rimwe na rimwe harahanye intambanyi ishobora kuva aho hantu. Ikigira gatatu novuga ni kijanye n'uburyo kugira umwana w'umukobwa aronke uburyo cyane umukenyezi mu rugo,
ni ukuvuga amahera
aronke ama uburyo bw'amafaranga hari uburyo bw'amafaranga akaba n'uburyo bw'ibikoresho akaba n'uburyo bw'ubwenge uburyo bw'amafaranga nibworoshye gushika ko urumukobwa hari naho aho ugeze hose ugize ati bagufashe baguhifashanyo cyangwa baguha icyo bita credit ibyo byama byoroshe ku mukenyezi cyangwa ku mwana w'umukobwa hari ibisabwa bitari bikeye kandi bidasabwa abahungu igikurikira novuga kindi gikuru ni kijyanye n'imico imico kinyafrika imico y'ikirundi imico ya kinyarwanda ku muntu w'umwigeme ku mwana w'umukobwa cyangwa ku mukenyezi ni imico itwigisha guca bugufi kandi ni byiza cyane ariko rimwe na rimwe guca bugufi byagiye biducinyiza bigatuma ahubwo wikengera kandi wishira inyuma iyo mico kandi ikakwigisha yuko niwaja habona niwakora isa n'ibikora n'abagabo n'abandi umengo washatse kwigira ikintu hazi umengo warenze icyitwa umukenyezi mwiza cyangwa umukobwa w'imbero waja mu manama cyangwa waja muri urwo rudandaza urwo rudandazwa ugahura n'abagabo mukamara amasaha ariwo muvugana mukora bimwe ukamenga ushatse kwiduza kwigira umugabo ukamenga wataye watakaje kukaranga k'umukenyezi nibi rero hariho n'ibi intambamyi ijanye n'icyo bita culture
umuco
ibyo bikuru bikuru novuga
ibyo ngibyo muvuze by'imico madamu ngenda ndumwe ahangaha ndabona mushubije umuntu witwa Ningumirize David watwandikiye kuri Facebook ati abagore b'abashoramari hamwe barateye ubwoba kuko bagira imitima rugabo hakabura umugabo n'umugore aho mwamusubiza iki nubwo mwabikomojeho
ego cyane batera ubwoba abantu benshi bizwiho kuko baba bibaza ngo noneho bagize imitima ikomandaye yo kwirukanka inyuma y'amafaranga gusa ego ntibateye ubwoba ubwo icyo nacyo nahacu twebwe abakenyezi n'abakobwa bo kumenya kuja mu rudandazwa udataye akaranga kawe udatakaje umutima wawe wa kivyeyi udatakaje indero yawe yo kubaha umugabo yo kwibuka ko abana barindiriye kuronkera kuri wewe indero nahacu cane cane hariho abatakaza nivyo yaja mu rudandazwa akibagira n'icari ariko kandi ndagomba kumuhumuriza David ntakagire ubwoba imbere y'umukenyezi ari mu rudandazwa icya mbere cyo byerekana ko ari umunyabwenge kandi ari umukerebutsi ni kuvuga ngo no mu rugo Imana iradusaba gukerebuka iradusaba kuronderera urugo kimwe gusa abakeneye kuyoborwa gusa no gufashwa kugira ntahave atwagwa no kurondera ayo mafaranga ariko umukobwa w'umunyamigambi n'umukobwa w'umunyabwenge jenewa n'umukobwa ahubwo wo kurondera
hanyuma hari Desire utegereje kuri telefone nagira ngo nawe tumuhe ijambo hanyuma abazi ikibazo cye cyangwa se atanga icyumviro cye Desire urakomeye
ndakomeye cyane
ngaho rero madame ngenda ndumwa guteza amatwi
yego murakoze cyane mu ijwi ry'Amerika kumpa akanya kugira ngo ngire icyo asikirije
yego
ego nakomba ntangure shima cyane ukungene aba bakenyezi bagiye hamwe mwaze bagashira hamwe ingufu zabo kugira ngo bagwanire agateka ku mukenyezi na cyane cyane mu bijanye no kudandaza ariko nari mfise akabazo ndamubaza
yego
numvise iryo shyirahamwe ryabo ryatanguye kubaho imyaka numva mengo ni za 92
nibyo niho ryatangiye
ego ariko rero ngira akabazo ntimbega none kuri wa mukenyezi muto adandaza utuntu duciriritse mbega bariko bakora iki mu bijanye n'agateka kabo na cyane cyane turavye nk'imugisagara cya Bujumbura ukungene abakenyezi bafise agataye gatoyi bahohoterwa ukungene bataronka kanya kugira ngo bacuruze barondere ubuzima mbega muri iryo shyirahamwe ryabo bariko bakora iki kugira ngo uwo mukenyezi adandaza afise agataye gatoyi abeho yidegenje muri urwo rucuruzwa rw'iyo ruto ruto
Desire urakoze cyane ahubwo reka nongereho madamu ngenda ndumwe avuge no kuri abo badandaza bato mbese abadamu babagwiza tunga bato batari Bujumbura gusa madamu ngenda ndumwe Yego Desire rati aba bari abakenyezi babadandaza mbese babagwiza tunga bato batoya ishira hamwe ryanyu ribafasha iki kugira ngo agateka kabo gasugire gasagamba
Ego metane ishyamwe ryacu afabe nkuko mwajungise gikorera riyegereza gukwiza imyaka 25 nibwo ngo hari rugendo tumaze gukora turafite abanywani benshi rero mu migambi mu byo twishize imbere gukora turakorera abanywani uwaje kwiyandikisha wese akaba umunywani ariko tukongera tugakorera n'abakenyezi batari abanywani muri afabe abo tubakorera iki hari igikorwa nyene cyo kuvugira umukenyezi iyo hageze nk'ibintu byo gushinga amategeko iyo hageze mu manama akomakomeye aho turaserukira umukenyezi wese umugwiza tunga hariho n'ibindi bikorwa rero tugenda dukorera abakenyezi n'aba bato bato Desire yashimikiye ko aba basudutahe duto duto aba bahohoterwa bakaburabuzwa nabo nyene ntitubibagira na gatoyi nofatira nko kwivyo turiko turakora nko muri imyaka 3 iheze twagiye tuvugira cyane mwe nabo bakenyezi hariho ikibazo cashitse hano mu kino gisagara cacu isoko ya Bujumbura irasha imaze gusha rero abantu barasanzara muri iryo soko harimo n'abakenyezi benshi cyane baratandara baratera baraja mu mabarabara bararirukana barababurabuza icyo gihe rero twarakozwe ko cyane n'icyo twariko turabona tuzi neza yuko abo bakenyezi bose bahaguruka bava mu ngo zabo baje kuronderera imiryango gusa baje kuronderera icyo tunga umuryango icyo gihe twarahahagaze n'ukuri muri uko kuburabuzwa kwabo turavuga turamirira kugira ngo bareke kubirukana nabi babakubita ibando hanyuma turongera turahagarara tubavugira aho dushoboye gushikira mu maonje mu ahantu hose dushobora kubona ifashanyo yo gufasha abo bakenyezi bari bahejeje kubura ivyabo byose mu masoko bagerageza kwiyungunganya icyo gihe twarakomanze ku miryango myinshi kandi twararonse ifashanyo twararonse ambasade ya Amerika yadufashije twararonse abo mu kigo cyitwa ITC ni International Trade International Trade yo idakorera inombwe ikorera muri ibyo bihugu bya Buraya twararonse ifashanyo ziva hirya no hino twararonse n'ifashanyo z'Abarundi bari hanze bagiye batumika imfashanyo icyo gihe twagize iki twarabatumiye ko abo bakenyezi bariyandikisha turageza kubegeranya hanyuma twagiye tubabaha imfashanyo yo kubaremesha bwa mbere kugira ngo bagire umwete wo kubandanya turabaha n'imfashanyo kuva kuri bagiye badandaza irengarenga udutomati ariho abashoboye kuronka amahera kuva ku bihumbi ndibaza amajana abiri ibihumbi ijana ibihumbi amajana abiri ibihumbi amajana atatu abo ni bato bato twafashije abakenyezi bashika ndibaza amajana nk'abiri si benshi mubwo twarageje abo nabo twahaye amafaranga hanyuma hariho abandi nabo bari bisinumiye gato twarabegeranyije nabo nyene bari basanzwe bakorana n'icyo bita ama microfinance turasura turabegeranye
microfinance ni ukuvuga mbese ibigo bitanga inguzanyo ziciriritse atari amafaranga menshi cyane
Tumezi gurana mahera achie bugufi make kandiri imwe na rimwe zikaba zishobora gutanga ingurane atangwati y'urupangu cyangwa imodoka utanze ariko ari kimenyane gusa baza aho batanga ego abo rero nabo turabiyegereza turabatumbereza mu kigo dufise nyene gitanga izo ngurane hama no mukuru uko kubatumbereza aho hantu byagiye bijanye n'inyigisho nyigisho cyane kuko tuzi ko abantu nk'abo haciye hiyandikishamo benshi nyene bamwe bamwe tutazi neza haciye haba n'inyigisho zo kubigisha umugambi kubigisha ingene ukoresha amahera y'ingurane kubigisha ingene ukorana n'abandi ingene abo bakwishinze muri icyo kimenyane utazobahemukira inyigisho nyinshi twagiye tubaha hama turabashikiriza icyo kigo kirabaha ingurane hari ikindi dukora cyane kijanye n'icyo bita urudandazwa rwo ku mipaka kubera ari ikintu turiko turageza gukomeza no guteza imbere
muri aka karere ka East Africa natwe twaciye twishinga gufasha ico kijanye n'ubwo rudandazwa mu bakenyezi. Abakenyezi rero badandariza ku mipaka abakuri ibintu mu Burundi bakabijabukana muri Tanzania, abandi babijabukana i Congo, abandi babijabukana mu Rwanda, abandi bakajana gushikaho muri Uganda, Kenya. Bato bato kandi niho ndiko ndavuga sindiko ndavuga abo ba exportations yanitse zica mu madege niko mvuga bajye nyene bakorera ku mipaka twaragiye turabishikira iyo kuri mipaka ya Kobero aha mu Gatumba turagenda hari ku mipaka hirya no hino ku maposte de douane muri bijya birere turegeranya abakenyezi bakorera muri urwo rudandazwa turabafasha turabigisha ku mugambi ku munyamigambi turongera turabigisha mu kuba mu ishyirahamwe turongera turabigisha kuri ayo mategeko n'amabwirizwa ajanye n'ivya douane n'ivyo kujabutsanya n'ibidandazwa turabigisha kuva mu rudandazwa rwinyegeje ukongera ukaja ugashika mu rudandazwa ruzwi n'amategeko n'imero ufite mucho bita informel uje muri formel izo nyigisho n'inyigisho twagiye dutanga hirya no hino hama turabona abakenyezi rero biyandikishije muri ayo ma association turabafasha kuyashiraho turabafasha
niko se madamu ngendandumwe hano hari umuntu witwa firma tukiri kuri ibyo by'amaduane ubaza ati mbe kuri za duane abagore baroroherezwa batiriwe bakwa ivyo bakwa ariko akongera kandi ati mbe mu kuronka impusha zo muri za ministeri ndi gusoma ibyo yandikiye mbe mu kuronka impusha muri za ministeri baroroherezwa mu gihe tuzi mu kuronka ubuzi basabwa gushurashuzwa nibindi hoho ntibibashikira utwo tubiri
ego cyane nibintu byahora bibashikira ariko kandi turi ko tubagwanywa cyane nibwo rero ngo muri uko kubigisha nyene twarabafashije gushika muri izo za ministeri kugira ngo biyandikishe no kuri umukenyezi bakaba bamugora mu kwiyandikisha mu kwandikisha urudandazwa rwiwe aho hantu ngira turamaze kuharengana ariko ku mipaka muri uko kujabutwa ibidandazwa n'ivyo haracabaho barahohotezwa cyo kimwe nk'uko n'abandi bose bahohotezwa ku mipaka ariko hagera ku mukenyezi akagira ko bongeye ko kubera atagira ingufu kubera bagomba kumukoresha ibitari byo bagomba kumusaba amahera arengeye kubera umukenyezi atazi kwa kutiga wamyuvuga usanga atazi n'amategeko icaye nze gutanga n'ica atenze gutanga byari hari cyane rwose ni muri iyo ntumbero twakoze ikintu kindi turiko turakora na ryashamwe nababwira ryitwa ITC na OBR byo kugira ngo dutangure gushinga novuga ngo ni ama ofisi amabiro y'abakenyezi kuri iyo mipaka niba umukenyezi ashitse ku mupaka agira aho bamwakirira wenyene hatujije abenshi bagenda bahetse abana ku migongo agire ahashobora no kwicara akonsa umwana agahindira umwana aka ntare muri yegeri muri ico gihe nuvuga ngo ku mipaka hadora hubakwa novuga ngo icyumba n'abakozi bakira icitwa umukenyezi kugira ngo bamwakire mu iteka gihe gese atawa guhohotezwa kandi umukenyezi nawe yubahuke noneho kubandanya urudandazwa rwiwe kuko azi neza ati ndaza kwakirwa neza kandi baraza kumfata kubahiriza nyine ko ndi umukenyezi rero muri iyo ntumbero nk'ubu hari ikibanza twamaze kuronka twaragiye twarakigenduye hamwe nabo muri OBR n'abazodufasha gushyiraho ivyo vyumba aho
nihehe
twarahawe ikibanza
nihehe mwagihawe
ikibanza hageze kuri etape yo kubaka
ni kuhe mupaka
soko ndibaza ko ligira hitangwe wa Kobero tuja ujabuka uji Rwanda rero tuzohubaka icyo cyumba novuga cy'akarorero kugira ngo n'ahandi hose tuzobyubake hanyuma icyiswe umukenyezi ashobore kuronka no kwakirwa neza aronka haruhukira aronke haja kuruhukiraho yonkereza umwana kandi tugende tugwanywa kwa guhohotera abakenyezi rero kwahora kuba cyane bose
madamu ngendandumwe reka dufate n'abandi babiri abanyagihugu babiri nabo bategereje kuri telefone nabo twumve ibyiyumviro byabo cyangwa ibibazo byabo umwe ni Jean Marie urakomeye
cyane gose
akabazo cyangwa gatekerezo kagufi
cyangwa akabazo nagomba kubaza umutumire kenshi na kenshi turabona kenshi abagwiza tunga cyangwa abashoramari b'abapasoni cyangwa abagore kenshi iyo barose amatungo kenshi usahura abagabo babo batabibuka ugasanga umugabo wiwe ntameze neza amerewe neza nk'uko nawe amerewe neza ariko umugabo iyo afise ibintu kenshi arakunda guca bizabikanya n'umudamu wiwe
niko Jean Marie ibyo bintu uvuga warabibonye cyangwa nibyo witekerereza
oya kenshi biraboneka kenshi usanga umudamu imbere umugabo
hari abantu muturanye byabayeho
yego arankunda kubibona
okay kubeza igitekerezo cyawe ariko wanzuye
nk'umudamu yatarashora nk'ibintu hatacanga atakurangura usanga umugabo wiwe nawe ntamwitigira agaca yibaza yuko yoba kumbe aca mu migambi mibi yo kuja mu bandi bagabo biyo hanze yayi nagomba kumubaza woye ko umutumire ko atakunda kubibona canke ko itwabishika ngo hagire abagabo bashaka gutata n'abapasani babo babagiriza yuko baja mu bandi bagabo kubera baba bagiye kure y'imiryango
ye Jean Marie urakoze noneho noneho duhamagara Bigirimana Bigirimana urahura ukomeye
go ndivyura namahoro nimuri namwe
yego nam rwose natwe namahoro nawe rero tanga icyumviro cyawe cyangwa ikibazo cyawe
ego nanje bwa mbere banze gushimira umukenyezi kandi nkashimira n'iryo shyirahamwe ryabo ndavye numvise izo yatwariye bamaze gushikako numva ko ari bazogira aho bashikanye abakenyezi bakora uwo mwuga wo gucuruza na cyane cyane bo muri iki gihugu cyacu bakagira aho bishikanye rero nciye njya ku kibazo je nari mfise amaze njyageze kuraba ku mukenyezi inshoramari ku mukenyezi navuga nti misanzwe ni kibazo kinini yenya baracyafise ibibazo mugabo bigeze ku mukenyezi w'umurundi naho bikagora cyane ubwa mbere bwo umukenyezi w'Uburundi afise ikibazo cy'uko usanga kenshi na kenshi iyo ariko arakora muri ibyo bintu byo gucuruza usanga afise agatahe gato ugasanga n'agatahe kadashobora kumutuma yose kora akiteza imbere cyangwa aronka inyungu ishobora kumubeshaho hanyuma ikindi kibazo cya kabiri bafise abakenyezi b'Abarundi ni ikibazo cyo guhangana n'abandi bacuruza bo muri kano karere bivanye n'uko ubu isoko y'Uburundi ihurigwa ko n'abantu bava muri bino bihugu bigize kano karere ka East Africa ibyo rero bituma umukenyezi w'Umurundi yarasanzwe afise ikinovuga ni ikibazo atari bwashobore kumenyera ibyo gucuruza cyangwa urudanda rwanyine rugenda acagira konkiranse nininya bikamutuma na kwa gutera imbere kudashoboka mbere ubiravye kuri ino ku isoko y'Uburundi urabona yuko ngerageje kuraba nko ku rwego rw'abakenyezi abakenyezi ariko barinjiza amahera cyane n'abakenyezi bava muri bino bihugu twegeranye kuko bo umenga barakire gutegutse mu Barundi none nko ku rwego rw'ishyirahamwe yaje aserukira nashaka kumubaza icyo baba ariko barakora mu ntumbero yo gufasha umukenyezi w'Umurundi kugira ngo nawe ashobore guhangana n'abandi badandaza muri kano karere
Bigirima urakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro muri Isanga turimo turaganira na Madame Claudette Ngendandrumwe Presidente w'ishyirahamwe ry'abarundikazi b'abashoramari abagwizatunga Association des Femmes Entrepreneurs du Burundi Madame Ngendandrumwe uyu rero Jean Marie ati umugore yamaze kubona amafaranga akaba mbese umugwizatunga ntiyita ku mugabo nk'uko umugabo ngo yita ku mugore sinzi nimba ari byo mwamubwira iki hanyuma na Bigirimana nawe ati mukorera iki abadandaza b'abakenyezi kugira ngo bahangane n'abagenzi babo muri aka karere ndumva ari utwo tubiri gusa
ego cyane ego Jean Marie rero ati umukenyezi
yaramutse agiye mu rudandazwa cyane akaronka amafaranga asca yibagira umugabo ntasubire kumwitaho. Ego icyo ni gitekerezo ni cyumviro ciwe kandi ashobora kuba hari aho yabibonye bimera gutyo birashika n'ivyo ariko nagira ngo mvuge cyane cyane muri rusangi. Muri rusangi icitwa umukenyezi icitwa umugabo umukenyezi uko jewe ndabizi uko nagiye ndabibona ahenshi nuko umukenyezi iyo aramutse aronse ubutunzi bahora batubwira yuko nk'ibice 80% ayo mahera ayagarukana mu muryango. Ubwo butunzi yaronse abugarukana gufasha abana, abana bige, abana bambare neza, abana bajyame heza, hama ashoboye kubaka gusananura inzu, gukora agafasha no mu muryango hirya gatoyi mu bavukanye. Umukenyezi kubisanzwe ni kwamera.
Madamu ngenda ndumwe ndeka mbanze mbasomere n'uyu muntu ibyo yanditse Nzabona Imana Janvier muvuga kimwe neza. Aravuga ati abagore ni inkingi zingo ku buryo usanga aribo bahaha buri kimwe mu rugo. Iyo babonye amafaranga menshi igihugu gitera imbere cyane. Uwo yari Nzabona Imana Janvier muravuga kimwe rwose mukomeze ibitekerezo byanyu.
Ego cyane Janvier ndumva tubuze bimwe. Waraba rero umuntu w'umushinga nawe wewe yaramutaronse amafaranga amafaranga agarukana mu rugo. Ndiko ndavuga bashinga nta hebose tuko tuvuga muri rusangi.
Yego.
Urashobora gusanga 25-30% ariyo agaruka kugurira impuzu umwana, kugurira impuzu umudamu, kuraba ko mu rugo abantu bofungura neza gusumba, bakambara neza gusumba, bakoga, bakajyama heza. Kwero umutwaro w'umukenyezi mu rugo kenshi ni kuri uba kubana ariyo no mu rugo rwiwe. Ariko birashika umukenyezi nk'uyo niko novuga birashobora kuba bishobora gushika ibyo bijanye na kamere n'indero umukenyezi aba yarose kandi n'ivyo turavyiyumvira turavyibuka ku buryo natwe mu nyigisho duhora dutanga tuributsa abakenyezi kuguma icyo bari. Iyo tugiye mu rudandazwa, iyo tugiye guhura n'abagabo mu rudandazwa, si kugira ngo duhinduke abagabo tugenda turi babandi nyene, ariko tuba tugenda turondera gusa kuronka icyo twogarukana mu rugo, icyo turagenda tugifashanya ko tugashingirana intahe tukigishanya kugira ngo ntihagire utwagwa n'amafaranga cyane ngo hava twagwa no kenshi bijyana no gutwagwa n'amafaranga. Iyo ukunda amafaranga ujya mu rugo rudandaza nyene nk'umugwanyi ukagwana nyene ukirukaga inyuma yayo ugate ugata n'akaranga kawe birashika.
Hanyuma rero bigira imana yego
turatangiza inyigisho birashika n'ivyo kandi turagenda tugerageza kwigishanya kuri ico kintu.
Bigira imana we rero yavuze ku kantu kagatahe gatoya abakenyezi babona hanyuma akavuga na biriya byo guhangana na bagenzi babo bo mu karere ibyo yita concurrence mu gifaransa naho mwamusubiza
cyane gose. Icyo turaciyumvira ko cyane kandi tukagikorera ko ngire mvuge nyene ibijanye no ngaha mu Burundi, turi mu Burundi, turi hagati mu karere ka East Africa, turi kumwe n'ibihugu byose biteye imbere gusumba twebwe, biteye imbere muri byinshi. Ndiko ndavuga mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye n'ubumenyi, mu bijanye n'urudandazwa, turi bato ariko kandi turiko turakora neza. Ngenda bibona ko dukora neza kuko turamutse tugiye guhura n'abandi ntidusanga turi inyuma cyane rwose. Kuri icyo kintu rero dufashe iki abakenyezi? Hariho nk'ibintu byitwa nubwo amafoire ni kujya guhura
yego
guhura kw'ibihugu bagashyira hamwe ibidandazwa abo mu Rwanda bakaza, abi Kongo, abo mu Buganda, ba Kenya bakaza na tugashira ahantu hamwe twese tukerekana.
Mu Rwanda babyita imurika. Mu Rwanda babyita imurika. Hakabaho n'igihe muri zo foire baguriramo ibintu bakabyita imurika gurisha.
Imurika gurishwa niko bagitwa. Niko bayita mu Kinyarwanda.
Yego.
Ibyo bintu rero ni ibintu bifasha kugira ngo noneho natwebwe tuvuga ngo dusa n'abiyugaranye muri kino gihugu dushobore gusohoka tujane ivyo dukora natwe tugende mu hagati mu andi bakenyezi twerekane natwe ivyo dukora kandi nabo yitwaramutse bibereye ino bakaza natwe kabone ivyo bakora tuca dushobora kuronka amasoko bakabona natwe ivyo dukora bakabidusaba kandi tuca tuhungukira n'ubwenge tukabona abandi ivyo bakora tugasaba ivyo bakora natwe turabishoboye twasubira inyuma nihabura n'umasiri nyuma akavuga ati nanje ngerageze noneho gukora neza gusumba noneho no gukora niki ibyo rero turabikora cyane turonka bidushigikiramo tugahaguruka turi abakenyezi bashika 20-30 tugahaguruka tukagenda muri foire muri Nairobi tugahaguruka tukagenda mu Rwanda tukagenda aho tugenda tujanye ibidandaza kandi tukagenda rero tukabona n'ibyahariye rimwe na rimwe hari aho bibera ino atari cyo cy'amafoire hari ikindi duhora dukora cyitwa des visites d'échange
mbese kugenda kugusurana mwungurana inama n'ibitekerezo n'abandi bo mu mahanga
neza cyane ejo bundi twarahagurutse turi abakenyezi bashika 30 turagenda no mu Buganda duce dusanga baduteguriye bakadutegurira abakenyezi bandi dushobora kuja kuraba ibikorwa vyabo imigambi yabo kandi bakadutegurira ibiganiro tukagenda nk'ahantu mwishirahamwe ry'umukenyezi kanaka akora nk'amaju turagenda ahandi ku mukenyezi akora nk'icyo korora inkoko afite inkoko zirenga ibihumbi bitanu akatubwira ingene yatanguye akatubwira icyamufashije akatubwira ibibazo bahuye navyo akatubwira yaramutse ahombye ingene atabigenda akora muri afite inkoko zigwara ibintu nk'ivyo akatubwira nyene mbese ingene nawe yakoze tukagenda mu barimye ivyamwa bakatubwira gutyo hama tugatura tukicarana nabo kugira ngo tukaganira ku bibazo bahura navyo ku ngene bashoboye kugenda babivamwo tugenda twungurana ubwenge gutyo tukagenda muri université mu ma centre de recherche akatubwira niwe ugomba nko guhingura itomati canke niwe ugomba guhingura amavuta yo kwisiga uzobigire gutya sheshe yigire gutya nibisaba kurinda kuba waraminuje muri shimi canke muri biologie ugira gukora ikinike hariho abashobora kugufasha ibintu n'ibi
ariko se madamu ngenda ndumwe
ziradufasha cyane nako mu Rwanda twarahaje kandi twarahigiye cyane
ibintu
nk'ivyo rero biradufasha kugira ngo twugururire abakenyezi kuronka amasoko no gushobora gushobora gusohora ivyabo no gushobora kubona nabo icyo bashobora gusuma hakurya
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda kiganiro muri isanga turi kuganira ku bubasha n'ubushobozi bw'abagwizatunga b'abagore. Kuri telefone dufite na Dieudonné na Eric na Leonce. Dieudonné wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas Kamindi. Mukaho sindi Dieudonné twa Nduwimana Diomede.
Yo ni Diomede. Diomede we umeze ute? Yego.
Na mahoro kabisa mugaho narumbise umuntu witwa Kaburungu yantyoza ngo wizina ngo giwande ngo narahindwa amazina
Diomede ntabwo ari byo turimo tubabarire tuzaguha ijambo ikindi gihe urakoze noneho duhamagare Eric wiriwe neza urakomeye
yego ndashima n'ukuri
umutumire wacu mukuru se hari cyumviro cyangwa se ikibazo umufitiye
Ego, jefise ko yofasha abagi bakenyezi bamerewe nabi bakubitwa bagamererwa nabi kandi bari bakatangura urudandazwa nahubwo baruto kuko navuze nti hajya udandaza hera hasi ntabamenya doshika agomba ndamusabe nk'umuntu numva yagize ubutwari azogerageza agende hajya nko ku isoko rya Bujumbura cyangwa na ruguru bariho ni bato mugabo abegere abumve ibyiyumviro
ariko Eric yabivuze yuko babegera cyane urakoze cyane noneho duhamagare Leonce wiriwe
ndabahaye mwiriwe cyangwa mwaramutse ngaho ku isi rya Amerika cyangwa ngaho iwanyu
ni mwaramutse dufite nibyo saa 3:40 nawe tanga icyiyumviro cyawe
nuko murakoze cyane
ariko gabanye radio
unarudia okay ego reka ndagabanye
unarudia
Okay, na cyagutere gutagitekerezo.
Yego. Kigufi ariko.
Ndabaza umukenyezi cyangwa umufasoni sinzinge nabivuga. Icyo ari kagamije kugira agereho bajya bakenyezi badandaza utuntu mu mabarabara atandukanye, bajya batembereza utuntu. ariko arakora iki ategura iki kugira nabo bisununure kumbure barabaho bokwigeze.
Leon urakoze rwose
arakora kugira abafashe.
Ye Leon urakoze ku kibazo cyawe.
Nuko nuko ariko ntararangiza gato.
Eh.
Ndagusaba undungikire yandirimbo inuma uzabukoze uze kugenda kuri Facebook yanje kuri WhatsApp yanje ndo ibintu uzabukoze.
Reka tuze kubivugana nyuma tubanze twirangiriza ikiganiro ndabikora. Madame urakoze cyane Leonce. Madame ngenda ndrumwe uyu rero Leonce aravuga ati bari abato bagenda na utuntu mubafashe iki kugira ngo bisununure.
Ego cyane. Kuraba Leonce arabajije nyene yu abakenyezi bato bato bari mu mabara badandaza twabatembereza ico twoba tubafashije. Abo rero twaciye tubashira hamwe n'ababandi nababwira baburi vyabo cagiye isoko y'Ibujumbura ihiye kubera benshi muri bo bari biciye nibo nyene baciye bashwarara mu mabarabara. Twashize muri uwo mugwi nababwiye ingene twabafashije mu kubigisha kwegerana mu masosiyasiyo kugira dushobore kubigisha kugira ngo dushobore kubereka inzira ishika muri vya bigo bitanga ingurane. Twaciye tubashira hamwe nabo tugashishikara nyene tubafasha gutyo gutyo buhoro buhoro. Ngarutse ku Diomede nawe nyene yarabajije nagomba kumuhumuriza yuko ikigo afabe kiko kiragerageza nyene gukwira mu gihugu cyose. Turamaze kuronka abakenyezi bahurikiye muri afabe mu Kayanza, turabafise Muyinga, turabafise mu Gatumba, Igihanga, no mu Rugiti biko turagerageza gushikayo. Aho rero uko tugenda twinjira buhoro buhoro mu maprovince niko tuzoshikira nabajya ariko aratubwira ngo bari ku masoko nyene yo hagati mu gihugu. Tugenda tugerageza kubege kutuzogenda tubashikira gucyo gucyo
kora yeah.
Kandi ntivyoroshe ko tushikira umwe umwe ku isoko ngo tuganirize umwe umwe. Haracari ikibazo cyo kubanza kubegeranya mu association tukabamenya baribo ahama rero tugenda tuvugana nabo bafise dufite aho tubasanga kuko ntavyo twoshobora byo turengera ibyo ugenda tuvugisha umukenyezi umwe umwe. Rero turacabigisha uko ko kwegerana kwegerana hamwe biracari kibazo n'ahanyene Ibujumbura ariko bizogenda bitera imisho
buhoro buhoro. Ni rwo rugendo madamu ngenda n'umwe iyo twumvise aba bantu bose bavuga ubugwiza tunga babugerera babujyana gusa no mu budandaje bwonyine. Ubugwiza tunga niho bukora honyine mu budandaje.
Oya nukuri nani bagiye kukivuga ko abantu barakunda kwitiranya nyene ubugwiza tunga n'ubudandaji ariko nibisa na gato. Ubugwiza tunga burimo n'ubudandaji ariko burengeye ubudandaji kubera abo bose twamye tuvuga benshi n'abadandaji ariko baragwiza ubutunga ni baragwiza itunga n'ivyo ariko abagwiza tunga barimo abo badandaji bakabamo n'abanyamigambi. Abanyamigambi rero bo nibo bantu bakomeye kuko nibo by'ukuri bagwiza ubutunzi mu gihugu. Umudandaji nuri yanye nagenda ha akarangura ututuntu agaca tujana hijya ku kilometero 3 agasubira akabidandaza. Nujya ashobora nyene no kujabuka bashaka akagenda na iki mu Rwanda agashika Tanzania akarangura utuntu akazana akadandaza. Umudandaji busanzwe kuba rero umunyamigambi rero ni byiza cyane gusuma kandi niho tugomba guhimiriza ngo bakenyezi mbese n'abasore n'abagabo bose abariho tuja kuko nico gishobora kugwiza ubutunzi by'ukuri y'igihugu ni ukuba umunyamigambi ukicara ukiyumvira neza. Aka karere ndimo gakeneye iki, icyo gateza imbere ni iki, nukora iki bishobotse gishobora kugirira neza benshi. Nikigarukire kuri jewe gusa niyumvira ni mbega none nimba nshaka gukora nka sosi tomate mere kwiyumvira none kugira ngo nkore sosi tomate ndakeneye amatomati. Birakenewe rero uko ngenda hariya ku musozi nkarondera abakenyezi bashobora kurima itomati dushobora urima itomati nkabegeranya tukegeranya izo tomati ama tukazishora tukaja gukora sosi tomati. Abo bakenyezi kugira ngo bakore itomati barime neza okwigishwa ngene barima boronswa intabire hanyuma kugira nabo bagwize umwembu hanyuma noneho haboneke n'abandi bakenyezi bazirangura bajejwe dufate kuza barazikura mu rumonge abandi bazikuri bubanza bazishikane ibujumbura urumva umugambi ushobora guteza imbere igihugu nuteza imbere jewe jenyene uteza imbere n'abandi kuba umunyamigambi ni kuyumvira nko guhingura gutransforma nimba mu Burundi turarima ibyo kurya biryoshye cyane muri kano karere ngira turabambere none twoshobora kubigwiza gute tukabishikana muri aka karere kose noneho bagasigara bafungura byiza biryoshye byo mu Burundi nitwo bikora gute uyo mugambi urumva ko no wishobora na jenyene nda ufise
yego
cyankorana n'abarimyi nkakorana n'abavyegeranya ababitransporta ababishikana aha bazobijana nivuga ngo umugambi guhingura uhereye kuri wa mukenyezi wo hasi gushika kuzoza nakabitekera uvyoza ubishora ibujumbura uzobihingura rero noneho tugashora kubishikana hanze abo nibo bagwiza tunga bukuri kuko bagira imigambi y'ukuri
ariko se madam
urashogira umugambi muto wo kudandaza ariko iyo n'umugambi muto kandi ugarukiraho nyene
reka dufata abandi bantu babiri abanyagihugu babiri nabo bategereje kuri telefone hagataho nibutse ko nshuti zacu muteze amatwi ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri sanga turi kuganira n'abanyamigambi abagwizatunga b'abagore mu Burundi tukaganira rero na presidente w'ishyirahamwe ry'abarundikazi b'abashoramari abagwizatunga n'abanyamigambi Association des femmes entrepreneurs du Burundi noneho duhamagare Frederic wiriwe neza
wanaza Thomas
urakomeye
Ego tumeze neza cyane go.
Akabazo gatoya.
Makabazo wenda ni interera no.
Gatoya ariko kubera kuri no mu rusaku.
Nuko tubona wenda abo bakenyezi bagerageza kuba boshinga amashyirahamwe y'ukuntu abandi bantu bashobora kuba bo kwiyungunganya. Ariko tuca tubona bamwe umenga ariko ukundi kuntu ivyo bintu bitashobora kuba byo bashobokera nka bose kuko ndevye nk'abakenyezi badandaza nk'utuntu nko nga ku isoko ya Bujumbura benshi na benshi ukunda gusanga bamwe bicururije nk'utuntu ugasanga bamwe bariko bitwa n'abapolisi bafata ibintu byabo basanzaza mu ibarabara none abo bakenyezi bashinga amashyirahamwe bo bafite umugambi wo kuba bafasha abo bantu bacururiza utwo tuntu ku mabarabara kugira ngo babone uburyo bose baradukorera nk'ahantu hamwe
Frederic icyo ngicyo yagishubije reka yagishubije urakoze cyane Frederic urakoze rwose icyo ngicyo madame ngenda ndumwe yagishubije noneho duhamagare ndayiragije wiriwe neza
niwe cyane
nawe akabazo kawe cyangwa se igitekerezo cyawe kigufi
ndafise akabazo koko bado umutumire w'ishora mari wo kugabogo hejuru nde yako tubona ngaha mu gisagara cya Bujumbura noneho umukenyezi ari guhohoterwa biturutse ku isoko nkuru ya Bujumbura yahiye none ni kiki bariko barakora cyane
ndayiragije ibyo yabishubije urakoze yabishubije kare utubabarire ahubwo uze gusubira kumva ikiganiro neza urasanga igisubizo cyawe gihari ahubwo nibarize madame ngenda ndrumwe president wa FAB niko madame kugira ngo ube umunyamigambi kugira ngo ube umugwizatunga cyane ku bakobwa n'abagore ugomba kwiguka minuza
ego cyane ikibazo ndacumvise ariko urashaka kumundira gatoye nkagaruka gatoye kuvyo ndayiragije avuze n'uyu une ari imbere
nagira
ngo ndamwibutse yuko turi muri association nyene y'abakenyezi babikorera utwabo babagwizatunga babanyamigambi twagiye hamwe kugira ngo twiyungunganye kandi twiteze imbere hanyuma kuri umutima dufise w'igihugu turishinga no gufasha abatari muri association nikuwa ngo batari muri association nikuwa ngo batiyandikirije muri association twebwe nyene ni ku cyuzuro cyacu kubasanga aho bari nikuwa ngo dukora uko dushoboye kose kugira ngo tubafashe rero nagomba kumirutsa yuko nabwo turi novuga ngo iki ntabwo turi ministere ya genre ntabwo turi ministere ya commerce ntabwo turi ministere ya solidarite hariho no mu gihugu abandi babijejwe rero tugenda dufashanya nabo tugakoraho tugeza
hama tukaza turadodora no muri ayo ministere tubibutsa tuti nyabona ari habandi batishoboye nkubwa ngo ni kuciyumviro cacu nivyo twiyemeje gukora ariko kubisanzwe tubatwaje muri association nk'abagwiza tunga bagomba kwiyungura ubwenge no kwiteza imbere batibagiye bene wabo bakiri bato bato reka renduge kandi ku ijambo kuri icyo kibazo warumbajije kindi umbajije tibwira umumenye nabe umugwiza tunga aho umunyamijya ngambi byo wabikeneye kwiga ukaminuza ego mu kintu cyose harabaho kumenya harabaho kwiga harabaho no kwiga ukaminuza ari ukubimenya buhoro buhoro ariho no kuminuza ari habiga university bakarenzaho bakiga ivya commerce bakiga ivya ivyo gutwara amashirahamwe bakarenza ariko hama hariho n'uburyo bwo kubyigisha duciye bugufi ni kuvuga ngo uko ungana kose uri umukenyezi urashobora kugira umugambi wo kugwiza ubutunzi n'Imana niko yaturemye umukenyezi mu rugo yaramuhaye ubwenge bwo kurondera kugira ngo atunge urugo rwiwe yamuhaye ubwenge bwo kugira ngo ibyo yaronse mu rugo amenye kubijeha ni ukuvuga ngo hariho ari ibyo utarenda kuja kwigira mu mashuri ariko ushobora kubyigira ku Mana cyangwa mu mutima wawe biriyo ni ukuvuga ngo umugambi rero uhera hatoyi hama ugashobora no gukora ibikomeye kugira ngo ubikore neza nivyo birasaba kwiga birasaba no kwegera abandi babimenye kugusumbya kugira ngo ushobore kubikora neza kubera ukutamenya n'icyo cyose kujana mu buzimire hari ibintu ukenera kumenya kuja mu bandi kugira umenye kuvyiga kugira ngo ushobore gukora byiza gusumba amari ivyo ushobora gukora ariko kwiga bituma ubikora neza bituma udasesagura bituma udahomba bituma ushika kure nico gituma tugenda gushika kuri baba kenyezi ba hariya nababwiye hariya ku mipaka bakize n'amashuri kandi tukicara tukabigisha ku munyamigambi mbega wokora gute udasesagura wokora gute ugakorana na vya bigo bigurana wokora gute hama ku buryo ni washika hariya ku mupaka bakubwira ngo riha iyi misoro yini ntibagubeshe umenye ico wowe urinda gutanga nico bo barinda kugukorera izo ni inyigisho zitarinda kuba waraminuje mu mashuri
Radio Ijwi rya Amerika
bituma umuntu akora neza gusumba
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda ikiganiro muri sanga noneho duhamagara na ndayishimiye urahura komeye
ndashimira kabisa ndashimira Imana
yego nawe rera akabazo cyangwa igitekerezo bwangu
yego ndamukije umutumire nagomba mvuge ndabye nko ngaha igitege nge n'abakenyezi bahabaye bakoye mu kwa mico yo kudandaza usanga bafise ikibazo kwenshi kutanga tugasanga ntabitaho ndetse no kubiba bakagenda babiba kumva byo kubakengera none uwo mutumire yo bafashe iki cyane cyane kugira ngo nyine n'igiteka ashike nyine arabe ingene bwafashe jambo kandi sa ikibazo sa cyane nk'icyo
ye ndayishimiye urakoze
bagikoze nawe ku murongo
madamu ngenda ndumwe ndayishimiye rero ngo n'igitega ntabwo igitega ho mubakorera
iki numvise neza
atabadandaje bato batoya babagore b'igitega bo hari icyo mubafasha
abadandaje bato bato b'igitega binovuga ko turi abagera ko cyane ariko icyo tumaze kugera ko nuko tumaze kuronka abakenyezi b'abanywanyi bo muri afab rero birakenera yuko nabo bakomera uyo mugwi iryo shirahamwe ribanza rigakomera ngaho igitega kugira ngo noneho dukorane ibikomeye dushobore gushikira abandi bato bato bari hiyo igitega ariko igitega ngira yumvise yuko tumaze kwahonyeza ukuguru turabafise hiyo nazo tubona zo bamenye
hanyuma kwinjira mu ishyirahamwe ryanyu afab umukenyezi agomba kuba ari umunyamigambi uhambaye umushinga umugwiza tunga uhambaye ufite amamiliyoni
kugira winjire muri association yacu ntibisaba kuba waramaze kuba umugwiza tunga icyo nicyo cyiza rero muri iryo shyirahamwe ryacu bisaba gusa kuba wifuza kuba umugwiza tunga kuba wifuza kuba umunyamigambi kuba wifuza kwinjira mu rudandazwa kuba wifuza kwiyungura mu buryo bwo kuronka amafaranga uyo wese turamwakira hama noneho hamari inyigisho zo kwigisha abantu ingene utegura umugambi wawe ingene wogerageza kwiyumvira umugambi no jamu utarinze kukoporwa ngo ko naka yakoze ibintu reka nanje ndabikore ko naka yungukiye muri ibi reka nanje ndabikore tukabigisha nyene gutora gutora umuhora bocamwo ingene rero bategura umugambi wawe bose turabakira
hanyuma se ubwo ngubwo usibye ibyo ngibyo byo kwigisha abo ngabo cyane cyane abanywanyi banyu ndumva aribo mwitaho cyane ariko kandi ukaba wasobanuye yuko hari abandi babishinzwe nka za ministeri zibishinzwe guhugura abantu ubu ngubu inama wagira umukobwa wagira umugore wumvise bwa mbere na mbere ko ashobora kuba umunyamigambi ko ashobora kuba umugwizatunga niki wamubwira
ikintu cya mbere nomubwira nuko icyo cyumvira afise iyo ndota ifise ayigumeko nuko nambwira ntibirashoboka birashoboka nayigumeko icyo nomuhanura ni iki egera abandi wegera abandi banyamigambi egera abandi bakoze mwene ivyo bintu kuko birakubahura icya mbere birakubahura nawe wuko ibirumva abandi nyene batanguye n'abari batoyi bakagenda baduga birakubahura ikigira kabiri birakwigisha birakwigisha uko uri butangure n'ingene uri bubandanye umukenyezi wese afise iyo ndoto n'ukuri niyegere barashobora kutwegera ikigo cy'abakenyezi b'abagwizatunga ari Bujumbura cya Fabe kiri ngaha anye ku ibarabara ryitwa Autoroute abantu iyo uvuze Autoroute i Bujumbura bose barabizi n'aha hafi yari perezidanse y'igihugu turi ku ibarabara nyene aho Autoroute ihurira na Avenue ku nkiko aho bihurira neza niho uzosanga iryo shyirahamwe hama hariho umuntu abagwizatunga twebwe tuho twama duhari ariko turafise abakozi bama bahari kugira ngo bumvirize abantu kugira ngo babayobore hama ikindi nacyo cyiza nuko buri wa mbere ku munsi wa mbere w'indwi uhereye saa kumi ubu dutangura hakiri kare bijanye n'ibihe turimo uhereye saa kumi gushika isaha zitandatu tuba turi hajye noneho n'abagwizatunga abakora imigambi hama hari habaje turi benshi bari muri iryo shyirahamwe dushika amajana abiri ariko kuri uwo munsi kwa mbere ntihabura na 2023 bahahuriye kugira ngo bumvirize ubuzima bw'ishyirahamwe aho bugeze kugira ngo bumvirize amasoko ahari kugira ngo bumvirize ahari inyigisho runaka aho ziri hama tugaheza tugaterana intege tukaganira tugashingiranira intahe buri wa mbere saa kumi gushika saa kumi na zibiri niho tuba turi
abakobwa rero n'abagore ndibwira ko babyumva neza
uyu munsi wose abahuguriye hariho abakozi
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuganira na president wa association des femmes entrepreneurs du burundi ni ukuvuga abagwizatunga b'abagore bo mu burundi madame ngendanumwe claudette niko se madame iyi association yanyu afab igiye kuzuza gukwiza imyaka 25 muri imyaka 25 mu magambo make ya mubona abagwizatunga abanyamigambi b'abagore n'abakobwa bari biyongera ku buryo bushimishije
ego cyane ikintu turiko turabona muri ino myaka ni uguhaguruka kw'abakobwa abakobwa bagiheza za universite bafite amadiplome ukabona yuko ntibicaye bavuga turategereje ko leta iduha akazi cyane urabona abakobwa ariko bararondera gukreya bariko bararondera bonyine kwironderera akazi bakora turabona vage y'abakobwa benshi baza kutwegera turabona bagenda biyongera abakenyezi nabo bagiye biyongera uhereye mu myaka ya 2000 dufate
Ego ibihumbi bibiri ibihumbi bibiri na kabiri abakenyezi bagiye biyongera cyane no n'abarundi kazi batanguye kwinjira cyane mu rudandazwa kumbure bivanye nuko twari duciye mu bihe bigoye mu gihugu rw'abagabo barajya mu bindi muri politiki barasamagwa n'ibindi byinshi umukenyezi aho kubona abana bicwa n'inzara acagenda yinjira rero yubaka
madamu ngenda ndumwe maze mbashimire cyane rwose byimazeyo impanuro muhaye abanyagihugu kimbabaje gusa nuko nta mukobwa nta nundi mukenyezi waje muri iki kiganiro nakaza nakagaruka ndabashimiye cyane mukomeze munogerwe n'ibigano by'ijwi rya Amerika.